kubiro vy'igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka PAF harangwa muri no misi imirongo miremire yabaza gusaba urupapuro rw'inzira arigo bita passeport muri mwigi France uri abamazi imisi batondera ugo rupapuro eka mbere n'abashasha bakidogera ico gipolisi ko kitariko kiraborohereza bano bashigiriza ko hakora ka mwana wa mama
nko kuva kuwa mbere gushika n'ubu nkaba narashikirwa n'ubusinda bitahura kuwa mbere naratonze shise barame igipapuro ndawuzusa nduzuje ninjira bambwira ko nzogaruka bukegwaho barazirarana candaza kuwa kabiri shise nahone baranyandikira nimero kicakeja muri arojisirema ha narabajije barambwira ati burya uri kurabaza burabazagize ubaza abapolisi bato bato aba bantu bajeje umutekano ngaha muri PAF bobo bakubwira ngo aha udafise umuntu munsi zanye cyangwa mumenyeranye igipapuro singombwa ngo ucukiro mugabo ugacusanga abatonze umurongo nta numwe ari karakiyigwa hari mapuro ziguma zisohoka zinyangateranya n'aba bakora ngaha bajeje umutekano ngaha niho baguma barunika izo mpapuro mugace tukabura ntitumenye impamvu turiko turabura
naho biruko harabashima ko bakiriwe kandi bakabona ibipapuro vyabo biriko bitera intambwe bana bakenyezi ni bamwe muri abo
bishitse twaroye ku murongo kuko twe twaraje dosi tuziraje rero baziduhaye turi ku murongo wo kuriha yego ariko twakira neza ntabyo ndabura kwereka uko ibya mbere nabironze nizere n'ibindi ko ndabiro turashikirwa kuko aho tugeze haroroshye
urongo igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka aremeza ko gutanga icyo gitabo cy'inzira bitoroshye kuva mu mpera z'umwaka uheze komiseri w'icyo gipolisi Jimmy Hatungimana atangiye gituma
abantu ni benshi ivyo nitwo bidea kubivuga twebwe aho duhagaze ibitabo by'inzira turabitanga ukuri kwamye kubera biriho kuko nta muntu numwe araza gutwitura ngo abibure mugabo rero ubwo bwinshi bw'abantu rero hatuma habamwo n'ingorane nyinshi kuko muri ubwo bwinshi harimo abantu bashaka kuduca mu ryahumye nico gituma rero tuje dufata umwanya uhagije kugira ngo twige neza idonido idosye ku yindi kugira ngo dutange igitabo cy'inzira ku muntu twajije kumenya neza ivyiwe twamusuzumye sawa sawa rero abantu ntibidoge ibitabo biriho kandi turabitanga kandi neje tuzobitanga
ivyo biruko mu gihe amakuru ava mu begere ico gipolisi avuga ko aboroherezwa mu kuronswa izo mpapuro z'inzira araba bafise ibikorwa vyihuta mu makungu aya makuru kandi akavuga ko abatari ko bararonswa izo mpapuro arabo bashaka guhunga ikiringo cy'amatora yimirije mu Burundi bibaza ko gishobora kuba nk'icyo mwaka w'2015 aho hari abagiye mu barabara biyamiriza ukwitoza k'umukuru w'igihugu mu kiringo cya gatatu ku bijyanye n'uko haba nkunzi mu gutanga impapuro z'inzira akanatangishwa ibiturire umukuru w'igipolisi kijejwe ibirere n'imbibe arabihakana komiseri w'igipolisi Jimmy Hatungimana akavuga ko hari kigiye gukogwa kugira hamenyekana bo babikika mu kiza
uwatanga iturire yoba ari umuntu yinyegeza atwinyegejemo naho tuzomurondera kandi tumuronse tumufashe nuwo yagihaye n'uri kora kirya n'uwagitanze bose tuzobahanira rimwe kandi byo nagomba nce mbona kanya kugira abarundi ko igihe cyose babonye umuntu ari aragira ingendo nkizo ko bo mushira habona twe tugomba dushireho umugwi uceje kutohoza kandi uwo mugwi uzoba utaboneka rero igihe uwo muntu ufatwa ariko aratanga ivyo bintu amenye yuko tuzomushengeza binyo vya karorero
naho hari imyidogo ko bavuga ko bataronswa izo mpapuro z'inzira vyoroshe urongo cyo gipolisi kijejwe abasohoka n'abinjira mu gihugu avuga ko umwimbo w'ibitabo bikogwa ku munsi wiyongereye gusumba mu minsi heze
ubu rero aho tugeze turatanga ibitabo birenze gatonya ku munsi amajana 3 turashaka gutanga n'ibindi birenge aho nyene mugabo murazi ku imashini ziriko zirakora nazo nyene yifoko ziruhuka kanya kugira ngo zibananye zikora kare twarakora ama passeport arenze gatonya 100 aho vyavana n'ibihe tuba dufise abantu bagereranye batarenze nk'abuno munsi
warongoye igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ahakana ko arabamaze amezi 3 basavye ivyo bipapuro vy'inzira ariko batarabironswa.